Umukuru w'igihugu c'u Burundi yamejejetse ko yakiriye ibaruwa y'impunzi zirenga 300 zo mu ikambi ya Mahama iri mu Rwanda zamwandikiye zimusaba ko yozifasha maze zigatahuka mu gihugu c'amavukiro. Perezida Evariste Ndayishimiye yabivugiye mu ntara ya Kirundo kuri uyu wa kane mu ngendo amaze mu iminsi azunguruka igihugu.
Nico gituma ngaha mu Kirundo tuzi yuko mufise imijyango myinshi yahungiye hajya hakujya. Mu telefone imijyango yanyu mabwire bitahire mu gihugu cyabo cy'amavukiro. Duhiriwe duhishije abo Barundi birirwa barataka batakamba ko barekura bakitahira mu gihugu cyabo cy'amavukiro. Mbere besi muri bo baratevye barita barandika ikete basaba ko ubutegetsi bw'i Burundi bwo bafasha bagataha. Nihaba ibyo bihugu bahungiyemo by'abafashe nk'ingwati, kuko turabibona ko byabafashe nk'ingwati, kuko nta muntu ashaka gutaha mu gihugu ciwe haba igihugu kimwankira. Turasavye rero yuko ico gihugu co barekura bakitahira mu gihugu cyabo cy'amavukiro. Mwitegure kubakira kuko n'abacu n'abanyu. Abiteguye kubakira ni bande? Niba babankiye gutaha bashaka gutaha, nibave hasi bitahire, twe turiteguye kubakira. Hanyuma tuzaba turabo batangirira ku rubibe ababuza kwitahira iwabo.
Abo bifuza gutahuka bavuze mu rwandiko rwabo kwica bahunze caheze. Emmanuel Bizimana n'umwe mu babarongoye yaganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Urwandiko rurisiguye neza cyane ko twifuza gutaha biciye mu mategeko nk'abandi Barundi bose, kubera yuko cye twahunze manda ya gatatu cyane ibindi bisa n'ibyaheze, nta mpamvu n'imwe rero twoguma tuguma mu buhungiro duhura n'ibibazo bitandukanye. Twifuza ko Leta y'u Burundi yovugana na Leta y'u Rwanda na HCR, abantu twifuza gutaha tugataha mu burenganzira bwacu, ariko n'abadashaka gutaha nabo nyine n'uburenganzira bwabo, nibaza ko boguma ngaha mu kurindira yuko babyiyumvamo. Umuvugizi w'umutekano mu mutima kandi arabaze yaturutse habwo ati ibintu byifashe gute, n'ubutegetsi buriho ubu burimwo burashinga disipline mu banyagihugu.
Icyo bikoze hari amakuru Ijwi rya Amerika rikiriko riregeranya neza avuga ko bamwe mu bashezwe kuri urwo rutonde bitavye Imana haraheza amezi atari make, abandi nabo bakaba bashezwe kuri urwo rutonde batazi neza ico rugamije, gutyo abenshi bakaba bariko barasaba ko bokugwa ko ibi n'ubutwari impunzi muri iyo kambi aravyemeza. Gusa abaserukira ishami mpuzamakungu HCR ryita impunzi n'ubushikiranganji bujejwe impunzi mu Rwanda bizeza abazokwisabira guhunguka ku giti cyabo ko bazobaherekeza. Intara ya Kirundo umukuru w'igihugu yari mu kuri uyu wa kane ihano rubibe n'igihugu cy'u Rwanda bisanzwe bidacana uwaka kuva mu mwaka w'2015. Gusa umukuru w'ico gihugu kibanje cy'u Burundi Paul Kagame aheruka gutangaza ko yiteguriye kubana neza na leta nshasha iheruka gutogwa mu Burundi mu kunagura imigenderanire. Yabivuze itariki 10 z'ukwezi guheze.
Mu baturanyi b'u Burundi tubwiriza ko abantu bakwiriye kuba babana bakaba bagahahirana, nicyo twifuza ko twageraho n'abayobozi bashya bo mu gihugu cy'u Burundi, ari Perezida Ndayishimiye n'abafatanije nabo mu kuyobora ubwo iyo politiki nibariho baganisha, kwe ntabwo bazasanga tugoranye kugira ngo dukorane nabo, twumvikane nabo, duhahirane ibihugu nk'ibituranyi, tubane neza.
Perezida Ndayishimiye ahagaze muri komine Busoni mu Kirundo araba mu Rwanda yishuye mugenzi we Kagame kw'ico cifuzo kikiri kure nk'ukwezi.
Ntibishoboka ko hari igihugu gishobora kuvuga ko gikomba gukundana n'u Burundi muga kiriko kiriyorobeka cashize iwa mu kirenge kugira ngo turihonyore ngo rituzibure gikoresha uburyarya. Kera kugira ugire umubano mwiza, umwana akoze ikibi mu muryango agahungira mu wundi muryango, wacu bazi ujya muryango utuma umwana kwaje wanje na mahoro, hanyuma ababyeyi biwe bakavuga bati asize yononye mu rugo murungi cyahubwo tumuhane. Ko rero bashaka ubukunzi ku Burundi nibabanze aba bakoze amaroregwa babaduhe duheze tubacire urubanza. Nta murundi yakozwe ko nabijya byago byo mu 2015 azotekana tabahonya babikoze bahanwe, kuko iminsi yose basaba ubutungane.
Ibu Burundi bwagiriza u Rwanda rwogwo ruvyamirira kure, ahubwo abategetsi b'u Rwanda bakavuga nyabuna ko mu Burundi hinyegeje abateza umutekano muke ku butaka bwagwo. Igitero cha vuba c'abantu bitwaje ibigwanisho cabaye mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu guheze mu karere ka Nyaruguru ku butaka bw'u Rwanda. Iki gihugu cemeje ko abateje bazananye bongera bahungira mu Burundi, yamara igisirikare c'u Burundi cavyamiriye kure. Pierre Clavenyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.